Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu n'akazi k'isuku, bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye Ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese wo mu Burundi cyangwa mu Rwanda n'abandi yoba ariko yiyumvira gufata inzira ajya mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batubire bacu mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo c'abigeme abakenyezi baja mu bihugu vy'Arabu kurondera y'ubuzima, ariko kaba ari buzima butoroshe abenshi babumva, ariko bakabandanya gufata izo ngingo. Kuri telefone mushobora kutwakura kuri 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1, ndasubiramwo 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabwiye mu kanya, muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga Mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu, isuku n'ibindi, bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo ndetse n'inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye Ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi yoba ariko ariyumvira gufata inzira aja mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo rero guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batumire bacu mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Uwa mbere muri bo ni Alice Zainabu, akorera mu gace ka Al Bukaria muri Arabie Saoudite, amazeyo umwaka n'amezi abiri. Uretse gukoreshwa ijoro n'umutaga, we yahuye n'ibibazo by'umukoresha yafashe Murankunga yashatse kumuca kwa mahera yamurungika mu ngo z'abantu zitandukanye akamukoresha akamuca kwa mafaranga maze agahindukira agakoresha ayo mafaranga yamucako amuha ko make muri yo ajanye n'umushahara wiwe. Alice yahavuye agarariza ariyamiriza ibyo bintu. Yamara inyuma yaho imigenderanire n'umukoresha wiwe yaciye imera nabi kurusha kuko atari akimucako amafaranga. Avuga ko umwuga wabo n'umwuga nk'iyindi ariko ko boshigikirwa n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu. Zainabu, reka twumve ibimwe mu vyo twaganiriye mbere yuko kino kiganiro kiba aducira mu mayange uko ibintu vyifashe ahari muri Arabie Saoudite.
Nurubeya n'umuriro w'okotera kure ahubwo emwe abarundi nasanze twiyahura kabisa ego kandi renda kubarira abarundi turigereza ko turakunda ibintu byo kwigereza ko turanka ibintu abantu batubwira namatwi tugashaka kwibonera hari haba abiboneye bakibonera ko ndakubariye kandi rero ubu rero ni benshi bari kubarahura n'ibibazo hari umukobwa nawe nyene aheruka gutaha wewe yarahaswe yakise ku icumu ni imana ya emwe ni imana ya murokoye bagomba bamukerere neza nani zari kwarishuza amahera yiwe acarirukira mu barabara sebuja aramufata bagwanira ku muryango sinzi ngene ya nyerega toyi kuboko kuca kwinjira muri ibi vyuma nyene usanga biri ku maetage aha ku maeskari ngomba kumanuka aragobotora ku kuboko kuranka kuvayo hasigarana kumwe sinzi ngene yamufashe sebuja mu ino hefo mu magara arafyonda emwe baranigana sebuja inguvu ziramuherana agwa ngahariya na wacu sinzi ngene akweze kwa kuboko acariruka no muri polisi polisi niyo yamusafirishije ujya musinyere wiraidi raidi yabaye nawe yarayashitse n'umunyarumonge yashitse mu rumonge hewe Ni hatari sibintu je baramvuga ati mana ukuje nunzigama nuko uzunzigama ibyo mbona nyene byinshi umutima ni byinshi ariko ntangere yabandi numva bari ko baravuga nuko imana izongura ngaika ntahana mu Burundi amahoro ngiranga uwo musa abantu bazoba baje kunyakira bazovuga ati noneho wa mugore yaje yasaze kuko nzoshima imana mu bintu biteye ubwoba cyane ukuguru kwanje guhonye kugataka ku Burundi sinzi ngene nzotambira imana aho nzotambira ntiyazosubira kumera ivyasi erega ndakubwire abarundi baraciye umugani ngo wanga kuvuga ukuri bakakukuvugira ngo gasigarura maramara sinca mfata ngo nce nsuka mu amabisi kandi nanje ziriko zirasha erega nanje nzotinda shikigwe haja kugira inzu y'umubanyi fashwe ni wawe haje utabaye maso nayo biri kirashikigwe naje ndimwe mu ntabarigwa ndumurundi twaje bavuga yuko kandi sikubesha hari amahiti menshi yatahukanye mu bihugu bitandukanye muza Tanzania muza Kenya kandi babicisha ku mateleviziyo y'ivyo bihugu urumva twavyumva kumenga n'umugani mugabo nukubera nyene twumva kumenga bariko barababeshera ati bagufasha usambanye niho bategerezwa kukwica bongo n'ububeshi nizangeso zabo gusa urumva n'abantu nyene bamenyereye kwica n'abantu badakunda abantu b'abanyafrika ico ni cambere yego ikindi kintu no kubwira tureke twebwe abakozi aba bantu gusa bari complique jewe yabari ibintu jewe nshobora gukora n'ukuri nta muntu yitwa ngo n'umukozi avuye muri Afrika bo subiye kuronka bo kikorera babuza ko abo bakorera bakajunjibuka bakaza barafata abantu neza kuko n'abanyeshuri b'abanyafrika iyo bariko barigana n'abarabu ino muri Saudiya n'ukuri bagenda babavugana bavuga ati nibigera batubanira neza kandi ari ku ishuri ga wibaza abantu mutagirira ni umubano mwiza ku ishuri uzogiranira umubano mwiza n'umukozi ariko aragukorera umuhemba amahera yawe baragoye niko gusaba meze rero muntu umva naje ndimwo twaje twese bariko barama mavuga ati mwebwe mugabo nyene kubera nyene tuvuga ati tugiye kurondera ubuzima twarigereje ko turaza bamwe twaje twishimikije imana kandi ratucira inzira hatagira inzira n'ukuri jewe naje muri trip y'abantu 36 no kubwiza ukuri muri abo bantu 36 twazananye twoba twarasigaye turi bane muri kino gihugu no muri abo bane hari uwaciye asubira inyuma amaze amezi atatu urumva rero nico gituma ndakubwira ati nukuri Munu wese uzo kumfa kugira ni muri kino gihugu atarashikirwa nayo mabi umenye ko yishimikije Yesu muzima na uwishimikije na ivyo atazi nukuri no gufa zofa kuko ndabona muri kino gihugu sahantu je hari giye mara ndababwira abagore turi kumwe ino ati murara neza je ndiko ndarabambura umenga turi mu kuzimu kwa satani ni Yesu wenye nazomanuka kuza kuturokora kuko twararonse umujyango wo kwinjira ariko wo gusohoka simwendere kugira turonke yego rero nukuza mudufasha agasabisho bana b'Imana mudusengera kuko ni danje kabisa hari abantu bamerewe nabi cyane n'aba Bangladesh aba nibihugu byinshi birino nagira n'abarundi gusa tumerewe nabi n'abantu benshi cyane nuko bamwe bamusanga bafite ababo bakurikirana ubwiza Imana ukanabivuga hakiri kare bagukurikirana atari twe bw'umenga menga turi impene zashowe ku macuniro nizo zitagira ukurikirana kandi kubera ziba zaraguzwe.
Uyu rero tukaba turi kumwe ku murongo ni Zainabu, Alice Zainabu, turaza kuganira nawe mu kanya, ariko reka tubabwire uwundi wa kabiri dufise ku murongo. Ni Naila Mugwa w'Ingorore, afise imyaka 33. Yashitse mu karere k'ico gihugu cha Arabie Saoudite kitwa Hai, yaciye amezi 6. Ati ico mufasha gusubira mu Burundi nawe yogenda ariruka kandi agashimira Imana. Ati ayo mezi yose 6 amaze muri ico gihugu ntazi ngene hanze y'urugo akoreramwo hasa agumizwa mu nzu nk'imbohe agakoreshwa ijoro n'umutaga araruha amagura akavyimba ariko abakoresha biwe ntaco bibabwiye. Turi kumwe ku murongo nawe nyene rero Naila, twababwiye ko dufise 3 umwe muri bo tuko turagerageza ku murongo ariko biriko biratugora gato turaza kubandanya nawe nyene afise ubuhamya bukomeye cyane yipfuza gusangira n'abandi ariko mu gihe tuko turamurondera reka twakire abo babiri turi kumwe ababigeme babiri turi kumwe bakenyezi twakire Zainabu kaze mu kiganiro muri isanga ndagushimiye cyane gufata kano kanye ko kuganira n'ishwi rya Amerika n'abandi bakumva twakire kandi na Naila mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga urakoze cyane.
Jewe niko Naila ndi Arabi Saudia anitwa Hai jewe n'ukuri jewe ndafise ingorane kandi ndafise ingorane niniya cyane
cugira ko ubandanye tubwiye bandanya Naila
nagino muri Arabia ukwezi mu kwa kabiri itariki 2020 yewe no kuri kubashika hino muri Arabi no kuri sindaso kwa ngo
no babwira yuko Naila
tajuinje yani siji kitu ya kuambia
Naila urindira gato Naila mbanze mbira batwumva ko wewe twatwaganiriye twaranaganiriye nejo urambira biko ufise ikibazo cy'ikirundi ariko kuvuga igiswahili kurusha ukaba uza kugerageza uko ushoboye kose kugira ngo tuganire mu kirundi ariko Naila aravuga igiswahili kurusha ikirundi ariko araza kugerageza kubasigurira ubuhamya bwiwe mu kirundi. Naila gerageza ugire uvuge ikirundi n'ivyagorana uravuga igiswahili makumbure mugenzi wawe Zainabu araza kugerageza gusobanura ariko gerageza mu kirundi tubwire ubuzima bwawe kuvugishika ngaho ingene bumeze.
Jewe n'ukubi kubanchika aani muri Arabie Saoudite jewe n'ukuri na magogwa gusa akazi kenshi na kuruhuka basha jewe agashika
washitse ngaho bigenze gute Naila byagenze gute kugira ngo uve mu Burundi tubwire ingene wavuye muhira ingene byagenze waciye hehe urinda ushika muri Arabie Saoudite bigenze gute?
Mimi nilipita na Kayanza, nilipitia Kayanza.
Uchie mu Kayanza.
Kayanza nikapitia Rwanda.
Mu Rwanda.
Nikapitia Rwanda. Baada ya kupitia Rwanda naingia mpaka Kenya. Kumaliza Kenya inga mbili.
Ndugize biri muri Kenya.
Mpaka saa yenye tukaingia huku Arabi Saudi.
Wamaze
ya kuingia huku Arabi Saudi. Ikabidi tukafika cha kwanza kwenye boti ana yani bana unashuka tu ndege cha kwanza kwenye anafanyaga na kunyanganya passport.
Ingira gato Naila. Naila tubye yuko yaciye mu Kayanza cha mu Rwanda cha muri Kenya mara indwizibiri hanyuma hava arafatishwa indege aja muri Arabia Saudite hamavuze yuko ikintu ca mbere bashitse bakora ashitse muri ico gihugu bari uko mwaka impapuro zimugenga impapuro z'urugendo. Bandanya Naila muri make uragerageza bishgushobokeye usubira ugerageza mu Kirundi hama byanse urabandanya mu Giswahili ndazo ndasobanura.
Basi kabidi sasa kanyanganya pasipoti tukakuja naye akanambia panda mgari nitapanda mgari tukakuja naye mpaka huku kwake hai hiyo pasipoti inaitwa hai. Basi kabidi nikafika cha kwanza jamani hakuna sehemu ya kupumzika nini nikafikia mkazi
kazi
baada ya kufikia mkazi nikakutana wengine mwanamke hapa mtumishi mwenzangu huyo mtumishi alikuwa Mkenya. Akanambia ndugu yangu sasa kwenye unakuja sio kwa sifa nzuri uko namsikia hata mimi sio mimi mwenyewe naona ewana
uyo yari mu Burundi kazi na ila ariko adusugirira ko ashitse muri rugo aha ntakorera yahasanza umwigeme ahakorera uyo mwigeme atangura kumusigurira yuko ari ubuzima bukomeye cyane agiye gutangura Naila uwo mwigeme wahasanze yari mu yava mu kihe gihugu wahasanze muri rugo
Kenya mu Kenya
yari mu
Kenya Bas akanambia yeye ana ndugu yangu sasa kwenye nafuri kwa kazi yani wana kazi ni nyingi alafu manyanyaso yani pesa awalipi vizuri ya hivyo nikavumia nikasema huyu mtu pako saa ananidanganya. Basi nikaikala hapo nikamaliza mwezi yeye bwana nikaona kama zile kazi zinaanza kuwa nyingi sana
ati rero muri make Naila reka nsubire nsobanurira abatwumva. Naila avuga ati ahashitse aho hantu uwo mwigemo muri Kenya atangura kumusigurira yuko ubuzima agiye gutangura ari bubi kandi yuko no kumuhemba bizogorana aho rero hayari amaze ukwezi konyine ariko ntiyavyemera atangura kwiyumvira ko kumbure uyu mukobwa uyu mwigeme ari karamubesha ariko atangura gukora akazi nyuma y'ukwezi asanga nakazi kenshi cyane gose karuhisha. Naira reka dufata akanya tuhindukire no kuri Zainabu nawe nyene muri make atubwire ivyiwe n'ingene yashitse aho muri ico gihugu murimwo. Zainabu wewe uri mu gisagara cha Albukaria tubwire ingene washitseyo kuva mu Burundi.
Ego jewe navuye mu Burundi itariki 14 kwa gatandatu muri 2016. Navuye mu Burundi twa twari dufite ibiro hajya muri Rohero byararundika abantu no ico gihe byari bikenerwa yuko abantu biririmbe imbere ku kibuga cy'indege wacu hajya mu Burundi na niko twabaye abanyuma bake bahugara. Rero icyo gihe jewe nzatwaraje turabazi twaje muri trip y'abantu 36 ariko muri abo bantu 36 ni bake cyane twasigaye kuri nk'abantu bane muri abo bane undi yarakiriye inyuma amaze nk'amezi atatu nta no guhembwa ntiyahembwa. Rero jewe ahantu nzi ni ukuri nkihashika narabona nyine ko mbayeho neza kandi nari mbayeho neza mu busanzwe ariko rero sikubaho neza ngo ku rukundo bari bamfitiye hari ikintu kinasaba ngo nzaho kuko yari kwaramprofita kubera yari afite ubuzanzi wo kuzongoresha nje ndamucira amahiro rero urumva narabaye muri ubwo buzima mu kwezi kwa mbere narahembwe neza kwa kabiri nhembwa neza amezi ane ndiko ariko mu mezi akurikira yose mu kwezi kugira gatanu yaciye atangira ibarandurika mu zindi nzu zitandukanye naragendera mu mamodoka atandukanye uwaje kundoya ino mutisi yazije arageze igihe ubwo buzima ndamubona nyine ndaruha hamwe no kumenya nota nkomoka
naho nyine waba ugiye gukora isuku naho nyine muri ayo yandi mazu yakurungikamwo akazi kabara ku isuku naho nyine
nta kisuku narakora nyine akazi k'isuku amasaha atanu nkaba mbejeje nakora amasaha atanu mugabo muri ayo masaha atanu ndakubwira ibikorwa nakora nindi bikorwa nakora nk'iminsi itanu bamberetse mu masaha atanu kuko yakarura ati n'ubundi ndamuhemba amahera yanjye impanga yadukoresha uko ashaka basi urumva icyo gihe ndaza ndicara ngaha ndiyumvira ndavuga ati ndingaha ubu ni ubwenge cyangwa ni ubujuju njyewe na jena narasinye kontra nasinye kontra yuko atanzire ngimwe jewe nzoza gukoramo rero nimba ukaruka ndiko ndavuga ukuri eshanse uyo munsi mabuzarambye ndamubwira kwa kati genda gwaye ni munjani kwa muganga icyo gihe nari ngwaye ntangura rero nanjye kugaba ndamubwira ati ndagwaye aranyirengagiza hakunze no kwa muganga yacyambwira ati imodoka yashyitse baje kuzikora ndamubwira ati ntakije ayino munsi ndayagukira ariko yeje ntayo gukira ndagenda ngaruke kikangaha nyine ngwaye kabisa amaso yagomba kunyica umutwe warameneka hamwe nuko akumenga ngo mbaze uko bindi rusake aranka kuvuza nahisemo gutanga amahera yanjye ndambwira ati genda riha amahera y'iwanjye ni munjyane kwa muganga sishobora gupfa kandi mfite amahera ndetse aya mahera yo bakimariye baranjyana kwa muganga ndariha amafaranga yanjye urumva izigirange ndagashyira mu mutima bukeye arasubira ngo barajye kugutora ndaza kubera nari ko ndaprofita uko kwezi guhere ndonye amahera yanjye y'ukwezi nahavuga ngo nayaciye hagati ndavuga byo ukwezi ndagukora ariko gukurikirana ko nzokora ndagenda uko kwezi guheze guheze nk'ino munsi ataranampemba bukeye ambwira ngo barajye kuntora ndamubwira ati inzira genda zwaye ntiyigeze mumvuza rero sino ko amagiko ndajya kubakorera mu gihe mubona ko mfite inyungu hama ntimumvuze iyo nyungu ntakizo bimaze nkana gushaka ngo ngiye bagitwari kwa muganga ngo ngiye ngo bamaze kubona nyonga imodoka ndambwira ati no musura mbye kwa kamodoka inyonga ariko iyo uri kurandikisha mu ngenda kugucira amahera ntiwari uharura kwa kamodoka inyonga kubera ko urubwira rimwe rimwe abana baba bakanjaniyo ngiye kugucira amahera ndambwira ati ari no musi ngiye ndahageze kuva ino musi singo subira kuva nganza ndambwira ati ngiriza rero ndakubwira icyo nakora kose sinabikora n'ubugingi ariko ndabikora kugira ndakore uko nanjye ndi umwana nuko wafashe nk'umubyeyi rero sinari nzi kuri kuramprofita ndagutangira ingufu zanjye jewe ngware ntuvuze kandi mu gihe ndiko ndakwinjiriza amahera rero iyo nyungu jewe ndayibuze ndajya nkenza n'ikazi ngo ntibikunda ngo utagiye ngo urumva ngo ntibikunda ngo tugenda gukora mu ngizi ndamubwira ati ngiriza rero ndakubarize jewe nanjye nasinye kontra mu Burundi nanjye urupapuro ndashobora kubwira umuntu akarufotora karundungikira ndarikorera ko rarukeneye jewe nanjye nasinye kontra ko ngiye gukora akazi mu nzu imwe akazi nimwe nzorenza ndiko ndajya gukora rero izo zindi nyumba naragiyemo nararenze amategeko n'icyo gipapuro nabyo sinzi nararenze amategeko nashaka kukwereka ko ndi umwana sinza kubyarira ejo uvuge ngo agakubwira ariko ndabonye ko niho nakoreye atashimye ufite rero ntayindi nzu izosubira kuva ngaha ngo ndiko ndajyamo no gutembera jyewe nawe nta ntaho tuzasubira kujyana ko tujyanye ntuvuga siko urundi urajyanye n'umukozi wanyu ngo aricara ngo akine n'abana ngo azikoya aho ufite ho gukora
ushe gukora
aho agiye gutembera mujyanye ushi gukora uri kwanjye tujyanye niko nangaha niko muri kino gihugu bimeze
ntibyoroshe
mbajyanze
reka twongere duha kanya Naila nawe nyina tubwire kimwe mu bya mubimubabaza cyane abayemo muri iki gihe yatubyingene yashitseyo hama turongera duha kanya abanyonyi biradijwe ijya Amerika nabo nyine bababaza ibibazo n'ivyumviro Naila aho uri muri iyo muri ya meza atandatu ushitsemo nyuma yaho uyo mu Kenya kubye yuko ubuzima bugiye gukomera ubayeho gute ikibazo cyawe ahanini gihagaze hehe muri imisi
rero nukuri jyewe mbayeho nabi sayo kuvuga mbayeho nabi amahera y'iwanjye kuyaronka basha byoroshe
ubuhembwa ngahe mubisanzwe baguhemba ngahe mubisanzwe bo guhembya ngahe iyo baguhemba neza
ngo ibihumbi amajana abiri mu bisanzwe bamenda $280
ku kwezi
$280 ku kwezi ubu ubunye jyewe ndabishyuza amezi abiri muri ayo mezi abiri na n'atanu gushyika n'ubu na n'atanu ndaronka ndabishyuza bakambwira ngo nimurindire rindira turaronka sinzi ibiki n'ibiki yayivo wakira kwajili mimi fasi kwenye nakimisikia ni fasi yani wana ni watu wengi maajabu, wanaume ni wengi, wanawake wengi. Sasa naona kama vile nikigumuka banaweza hata kunifanyia mubaya. Unasikia hata uoga kukufanya nini, kuomba hata pesa yangu. Unasikia
Naila vuga ati aha ntaba mu bisanzwe bari gutegeza kumuriha amadorari $280 ku kwezi bisigura ko ashobora kuba arenga $500,000 by'amarundi ho gato atariko abana n'abantu benshi cyane abagabo benshi abagore benshi ati abaraheraniwe amezi abiri ati kwiyumvira kuyasaba biramutera ubwoba ko bashobora kumugirira nabi aho hantu ari kandi n'akazi kenshi cyane Naira na Zainabu ndabashimiye cyane gose mugume ku murongo turaza kugibandanya tugerageza kurondera Alice nawe nyene twifuje kuvugana nawe yari yatwemereye kandi nawe nyene afise ubuhamya afise temoignage ikomeye cyane ni turamuronka ku murongo ariko reka duha kanya n'abanyonyi biradishwe rya America barindiriye ku murongo n'igishika cinshi kubabaza no kubaha ivyumviro kuri iki kibazo murimwo cyo kuba muri Arabie Saoudite mu buzima butoroshe duhere ku murongo kuwitwa Bernard uratwumva
nabonye cyane
mwiriwe neza uduhamagaye uri hehe
ndamugereza ndihana y'irongo Malawi
ikibazo cyangwa icyo
ndamugereza batumireza ndamugereza inabona Raira
barakumva
se imani zimwe cyane ko batabishye kuko abandi bo bagiye hari abakora n'amasigo bakaba umuntu nuko yina karabi ngene yoguma muhira nyene hanyuma akarondera muhira burya ibintu byinshi burya umuntu akenera bisiga ahantu avuga kuko niho ubufise byinshi yerera nta kamaro bimaze kwesha nta kamaro n'abandi bana nyene bashobora kuba banyumva nabwo bindi gutembera azotembera ntabwo bati nyine buri inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ndashobora kugaruka muhira natangira ubuzima cyo kimwe n'abandi banyagihugu ahubwo ni ukujya mu Burayi Afurika si tuba turimo turayanka muri make byo ikintu mbona abanyafurika benshi amajyota abanyafurika bari nka kwemera yuko baba abanyafurika nicyo mbona dukunda Afurika y'iwacu kuko nta wundi mwaka bakuyobora kiretse twebwe
urakoze cyane Bernard tubandanye ku murongo twakire Jean uratwumva
ndabumva cyane amahoro
amahoro neza duhamagaye uri he
imbane batagane cyane
urakoze cyane
muyamire mu biganza byayo
amen
eko amakuru abo batumira bashaka mu banda mu perize nongera mbaza iyo Arabie Saoudite n'abategetsi bahari mbe ino mu Burundi mwo tubariza na ambasade yabi hari mu Burundi nosaba ko abo bene abo bashiki bacu bagore wa muri Arabie Saoudite ko sabe umuyobozi wacu kizigenza bimushikire abatume ko baze erega gito gitabye iwafu kandi mu Burundi nta tangazo riraca kuri radio ngo twishwe n'inzara niba aze ubukene burarindwa ufise amaboko akomeye utavutse uri kimuga ngabo yo Arabie Saoudite ngira ngo irategekwa n'Imana irafise n'abategetsi bayitwara ntabwo nufata abantu nk'abanyamaswa n'abari abantu nize bajya bashikiritse
murakoze cyane rwose Jean
muroranirwe mu buzima ujejwe murakoze
murakoze cyane reka duhakaryo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku vyo Jean na Bernard bavuze Zainabu duhereye kuri wewe Bernard cyo ashikirije na Jean cyo ashikirije duga ku ijambo gire icyo ushikirije ndabwiye ku murongo yuko Zainabu telefone we yacitse nongere ndabibutse ko batari mu buzima bworoshe ku buryo ko aho bari bishobora kuba binabagoye kugira ngo biherere baje ahantu bavuge ku telefone hari igihe biba bigoye cyane gose mvugana nabo ejo na hijya y'ejo barambira yuko abakoresha babo babangamira cyane iyo babonye bavuye ku telefone cyangwa ugasanga akazi ni kenshi cyane gose birabagora no kuronka ko kanya ariko bambyiye yuko no munsi baza kugira uko bashoboye kose kugira ngo tuganire batubwire ikibazo gihagaze neza na neza Naila we aracari ku murongo Naila wewe tuhereye kuri ico kibazo cha Jean abaserukira igihugu cy'u Burundi muri ico gihugu wobubazi aho baherereye nimero zabo uba warabituye
yewe nukuri inimero z'iwabo na zonzi kandi
nahonzi ahantu baba nahonzi kabisa nahonzi hiyo ndo unaona mimi kawaida ningelikuwa niko na namba zao mimi ningewapigia simu nikawaambia kabisa juko tunateseka sana huku tunateseka tunaishi vibaya sana tunaishi maisha mabaya unasikia hiyo menya ijamunyuma hiyo menya nukuri ijamunyuma Jeo nukuri ichoma ngasiri wacho nukuri nogenda niyo kwa kandi nootamba kabisa
Naila vati numero yoronde lako abaseru kila gihugu choburonde muri cho gihugu ntazafise ntazazi igikuru kuri wewe nuko ashaka gusubira mu gihugu cyawo mu gihugu ciwe mu maguru masha ndabyo ko Zainabu yagarutse ku murongo Zainabu sinzi ko ari telefone yawe ariko nari numvise amajwi menshi nyuma bigushobokeye wo hindukira gato kaja handi hatari induru ariko tukihereye kuri ico kibazo nyene Jean sinzi ko wari uri ku murongo yabajije kibazo cerekeye abategetsi muri ico gihugu murimo ambasade mwa mwarayituye harabagenzi banyu bo barayituye babishiwe bate mu icyumviro cyo gushikira abategetsi muri ico gihugu mu cyumvira kwike
niko murakoze cyane jana mwumvise abajije kubyerekeye ambasade y'Uburundi n'ukuri jewe ndafite nimero zirenga zitandatu z'abategetsi z'ambasade yo mu Burundi ariko ndafite za sekretari ndafite z'umushoferi ndafite za ambasaderi bwite ndafite n'iz'umuambasaderi wo muri Kenya ari mbona guhinda ni kugishyira hamwe ati none kuko ari kuba ambasaderi wa leta bakurikirana niyo yaciye amizo nimero za ambasaderi amizo yaciye kandi agomba nimero za ambasaderi wanyu umuvugishe arambwira ati izi nazo ni za sekretari nyine ndamaze kubavugisha amawodi arenga atandatu atandatu ndanabandikira ariko ntihagire n'umuntu n'umwe anyishura ku kibazo barekeye kandi icyo gihe ndabandikira nari mu kibazo gikomeye narumva n'ubwo bashobora kuregwa ariko kuko uyu mama atari kumenyanye nabi cyane niyumvira ati afite n'umuntu w'igisirikare ati mbe nkamwe bofata kanyi kigazi bowapfuye atabona umuntu amenye n'icyabaye no muhiri wacu sinabibabwira kuko nabona kumbenga ni kuba telefoni aravuga ati noneho kabaye umwana wanjye ndumva n'abazeyi baramaze guhaha
Zainabu tugusabe ugume uhagaze ahantu canke wicara ahantu kuko telefone igira ikiracika gato ntitukumva ariko uravuze uti waragerageje kubarondera ntibakwitaba ntibakwishura harabandi kumbure bagenzawe muwa muvugana kuri telefone baba bakubye ko baba barabashikiriye baba babishyuye iki muri make
Nafise umukobwa w'umugenzi amaze amezi atatu ari kuri ofisi yaravuye mu nzu yahora akoraho ubwoki we baracwanye baranagwana ariruka kuri polisi polisi iramutabara polisi bosi waje kumukura muri polisi avuga ko agiye kumusafirisha polisi iravuga ati ntibikunda mutegereza kuja kuri ofisi bamujyanye kuri ofisi bosi we yarasize burundu nta wisikaje kuko yashyira mu miryango mbwa n'amahera yari yamaze kumuhimba yarayamwanse nayo yaramuhoranye arayangiranye urumva rero kugera kuri ino sambu y'umukobwa asa n'ufungiwe hejuru nta kibukurikirana abambasaderi wose yarabaterefone baguma bambwira ngo ari kuri we urashobora kubwira umuntu kandi uri muri icyo gihugu kandi waje guterekera abantu ngo ari kuri niwe usava hariya muri kaga akagufunga nkuri aho ko bari kumutabara cyangwa ibyo bari biki twarayobe wijarije kugera ino sambu y'umukobwa birirwa mu mashyira yaravuze ngo icyo yofata cyangwa areka umutwara ahisemo kuzadufata ku telefone tumufungira turabe ko imana yose inzira ataha
twibutse abanywanyi biradijwe rya Amerika ko telefone ishobora kugorana gato amanimero iyo muri Arabie Saoudite asa nayo karatugura gato ariko twizere ko abatumire bacu baza kuguma ku murongo ni radijwe rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka aho turiko turaganira n'abakenyezi abigeme babiri umwe ni umukenyezi undi ni umwigeme aho bariko baratwiganira ibibazo bikomeye cyane babayemo mu gihugu cya Arabie Saoudite. Umwe amazi y'umwaka n'amezi abiri, uwundi amazi y'amezi atandatu, babayeho mu buzima butoroshye na gato. Reka tubandanye ku murongo duha kanya n'abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Tubandanye twakire Innocent. Innocent, uduhamagaye uri hehe, mwiriwe neza?
Ndi mu Rwanda, i Kigali. Ngewe nashakaga kubaza ku kibazo cy'abantu wenda baba barabajyanye bababwira ko bagiye kubaha akazi, nubwo wenda mu nyuma iyo bagezeho bagahura n'ibibazo, ubwo bo bigenda gute? Ikindi nabazaga ni ese abantu babafata gutyo banga kubahemba bakabakoresha imirimo ingana gutyo, ubwo barabagaburira bimeze gute? Ikindi nongera kubaza, ndabaza ntese ko baba bamaze kubigenza gutyo banga kubahemba, baba bumva ko nyuma yaho batazataha, baba bumva ko nyuma izagenda gute, baba bumva ko bazaguma mu icyo gihugu n'ubundi bakagumya bakabakoroneza, kandi n'ubundi baragiye kurondera amafaranga ntibayabone?
Murakoze cyane Innocent. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Vianney. Uratwumva? Murantunga si Valentin, Vianney ni Valentin. Valentin, wiriwe neza?
Niwe neza. Ego, je nanje ikibazo nshaka kubaza. Haraciye nk'ikiringo cy'umwaka izeze kuvuga ko hari abakobwa n'abigeme badandaza mu bihugu bya Arabia Saudite. Cyane cyane nko ku makuru nagiye numva, hari abavuga yuko hari kumure dufate nko mu Burundi baravuga ko ari ubutegetsi buba bushyiramo uruhara kugira ngo abakobwa bajyanwe hanze. Nari nkeneye ko abo bakobwa bonyine botwigirira, niba ubutegetsi bubigiramo uruhara kugira ngo bajyanwe mu izo bihugu, nibwo ubutegetsi bubishyiramo uruhara, niko bukora iki kuri abo bakiki bacu bari gucugwa bufuni na buhoro kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'amavukiro? Murakoze.
Murakoze cyane Valentin. Katugaruke kubatumire. Tugaruke kubatumire bacu duhereye kuri Naira. Naira, ibibazo bya Innocent byari ibibazo bitatu kandi bihambaye. Yavuze ati ababajanye hiyo iyo muhuye n'ibibazo birashoboka ko mwosura mukavugana nabo kumbure kubafasha gusubira inyuma. Ayongera nabaza ati mwoba mufungura neza aho muri? Icya gatatu abaza ati mubona muzotaha bizogenda gute ko n'ubundi musanzwe mutari kumurahembwa? Niyihe nikihe kintu mubona gikenewe kugira ngo mutahe muri aka kanya? Naila, ikibazo cyerekeye ababajanye.
Unaona kawaida kuwa tu wenyewe wanatutemeka, tunawaambia ndio kitisha waambia, wanatambia sema ngo wote ndirembeshe kazi, hakuna shida ngo mitaisha ngo na kibazo bizohera ni mukore ibiki ni ibiki mu Burundi ari ubukene sinzi amajambo menshi bakatujosha josha nyene. Ni kuri kwebana kufungura, ndafungura kabisa, ndafungura neza. Ugabo rero inembo ibampenda neza kandi akazi kenshi cyane. Ndiyo nukuri jeni pita kutaha. Nungu njene bovura ngoteke njende. Nukuri nojenda nini nuka.
Ubibasa
maguru masha kabisa.
Ubibasa vjega Naila. Ubahutse ukabasaba, ubahutse ugasaba abakoresha bawe ati je ndifuza gutaha mbona kazi kananiye, wibaza ko bo cyabakubwira gwiki? Byogenda gute?
Ino nibikunda. Ukababwira ngo akazi kananiye, nibikunda kabisa. Nibikunda.
Bavuga bate?
Pako sasa unawanzi. Ako sasa ukiwaambia hivyo barashobora kukuyica cyane bakagukubita gushika. Sasa singeza kuvuga uko. Juu uko ukisema hivyo kama ngo ukeneye gutaha n'ukuri ebana. Yaani wanakufanyaga kitu kenyewe za kupaga na sauma zako mazima uko unasikia. Cyane bakakuyica gucyo.
Hari abandi wabuzi baba baraciye muri ibyo bibazo. Hari abandi baba baraciye muri ibyo bibazo basavye gutaha bakagirirwa nabi, byagenze gute?
Ngo uwambere umugenzi ngo una alikuwa bariko na kazi nyingi sana. Uyo mugenzi yitwa Nice alikuwa bariko na kazi nyingi sana, ikabidi sasa alikuaga akasema bwana mimi kazi ni nyingi sana, mimi naamua kurudia kwetu. Bakamubwira ngo uja hehe munyuma, bakamukubita nikuri baramukubise gushika n'ubu yaravunitse ukuboko. Nishika nungu nukuri nikimuga chuku woko. Nuhumpa, basi ikabidi wakamambia aseme ajiripie sike. Akasema sawa, akatoa franga 1,100 arabaha, ino nyene, ino nyene, igumbi ni jana ino. Akabaha, wakamuka katili nungu sike. Ama, wakamubira. Ugende bo uri ndege ikabidi sasa akaenda alipoenda kenyo alimfanyia bara fashe imuzu ziwe zote bakamwaka amahera yala sise yote bakamwaka amahera yo ibintu byose telefone zote bakamwaka nifuri yasubiye mu Burundi kunyene na natanu na natanu nikundi agiye afise urumva bara mukore yo bintu sizwe no babiye nkuje kandi natwe karababaye bana karababaye yarabye bana yani bikunza gasana bikunza gasana kiri no pamyaga uko nasikiye ishikano ubu yashise mu Burundi akivuza bo sa enye anedisibisha pesa enye aliazima tena aliyazima
era kopesheje amafaranga yakopesheje nde
eh ni patia kuri mwazima mwazima pia baba kuri mwazima franga uko nakemba kasanye akaenda kwa muganga
urakoze cyane Naila nibaza ko hari akaruru gato nyuma muri telefone yawe ariko reka duha akaryo na Zainabu nawe nyene agiye cyo yishye ku bibazo vya Innocent na Valentin Zainabu ku bibazo cy'ikibazo cerekeye ababajanye wowe weho uravugana nabo bakugira bate mu bijanye no kugufasha gusubira inyuma yabajije Innocent ati murafungura ahuri umubona bizogenda gute wewe kumaze uyu mwaka n'amezi abiri wifuza gutaha buno nyene amukoresha wawe yobivuga kwiki
eko urumva kubijanye no gufungura ndafungura neza no kuri kandi je na novuga ati namahirwe nagize kuko gufungura je mfungura uko nshatse bishobotse no kubijana muri supermarket yarangara nkati uko nshaka ari nk'ibiharage.
Alo Zainabu, alo
Kijeshi kandi awa mubake kwa tuzi wenshi chane niwa wamerewe nani haruru shuwa la kukugira muriko mwavuga na mbigiri kiwazo chiwe bazi unwa wakachawa mantitelefone nuzi suwe kumanyani rengero jiniwe aliho atari unwa kumatu wazimana yo mene niko wenshi wabaye haliho wenshi wababaye wa shaka duta haliku watane guti niwa hadu jenu mbira mpwala wa kumujango huku injira liko kusuhoka hili shoboka
kukibazo cha Valentin
na mbira 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 jewe lero ngomba guta ngo hivyo ngo shira mahera yote nga hango nakuri hii ya chila mire kukuruka si shira mahera yote nga jena alishe uchuta na mbira timeona ni jena kazi kwa liyori kwa njira ngo na mkwa njishaka ngo na kazi senga uwe wanza njifuka kazi kwa kukuruka uresha mzindi urumba leo mejo ya fashuru gendo ya gia mgi yeyu uko negeri kwa kujamikola mwindi mba mungira ati umviriza mvya ilu uzu garu kenga mwiki wa chumbu zako mwenu mutwe uzu garu kenga umgira ati tekerizi yawi tikejabone te na gufa zasi wa zahamba jena hama zako mgira ati jesu mhinya nduwa hagusa merungu ikizo wa zonu muti nimbaru gufa na angora ni nimbaru gukira imani ya hivyo na chofu
ayo mahera vugango ya gutangi ya gutangi ya mahera ngahe ayifuza kwa msuwizi mbire kutaa
arashobora kukubwiza kuri amahera yagutangiye we ambira ngo yatanze 15,000 y'amareali ariko ayo mahera nashika ni nkuko iyo hashize nk'umuntu ugasanga aragwaye baranze kumurihira itike agahitamo akavuga ati jesha akakwirihira itike ni bamubwiza kuri kuri ariwo baheruka kubwira ngo itike ngo baririhe 2,400 y'amareali ngo nazane 2,000 ngo namwe mwongereze 2,000 aho rero ni kubera urupapuro rwagiye kwa docteur rero wabwira ati uyu muntu ategereza gutahana i Burundi agende kuvurirwa iwabo kubera ngaha dutegereza kumucukura yaragwaye inabuze nawe amushikanye mugira ngo nagume ngaha ngo ase ngo baze mukahana mayi yarakomeye kugira tahe namubwiye ati ukabona ntahuntu karuva kayira na gato ice wiruka mu barabara politiki gufashije ubukize niko nyene zyageze bacye bamusahukana n'umunyakayanza nani sinzi aho se twavugana sindamuzi narambona sindamubona ngabo twavugana ko nyene ku telefone kuko twese twaje no twarahurira mu bantu
tukarutse ku kibazo cya Valentin Zainabu ari kibazo gihambaye cya Valentin cyerekeye ubutegetsi mu minsi yahera bavuga yuko bwari bufisemo uruhara mu bigeme bagenda muri ivyo bihugu wewe ico ukizi hari ico ubivuga ko
ubutegetsi bwari bufisemo uruhara ngo bwaragira gute
ngo bwarafasha mu kubarungika muri ivyo bihugu by'abarabu ko bwo babwaragizemo uruhara mu kurungika abigeme hanze gukora mu mazu hari cyo bubitse
yewe bisanzwe jewe ndiko ndabiraba bakirungikine je ndabona ko baturungika ku kazi nta kandi kazi
bande babarungika abo bantu bande ubivuze ati baturungitse uvuga ati ni bande
aha urumva hariho kampuni hajya muri Rohero yaho biturungika kandi byari bibi n'amategeko byari bizi na leta kuko n'igihe batangura kuza barabivuga cyane hariho abategetsi baza kuhagendera babaza icyo bintu ko ari byo nuko atari byo kugira babihagarike nuko byakomeye abantu barabivuze cyane baravuga ko ino abantu bafashwe nabi biratinda birahagarika ariko bitaratangura guhagarika kwa mukuri ibi bintu byari bizi na leta yego kuko twaje ku murango twaje ku mugaragaro je sinaciye mu nzira z'amagendo n'uririnde ku kibuga cy'indege iwacu hajya mu Burundi nari two twabaye ba nyuma mu tripu yo kuririnda indege hajya mu kibuga cy'u Burundi
reka tubaze Naila kuri icyo kibazo nyine gihambaye Naila wewe kuri icyo kibazo nyine cerekeye ibyavugwa yuko ubutegetsi bwari bufise uruhara mu kurungika bigeme hanze y'igihugu gukora wo bubizi hari cyo bubizi ko
oya no kuri byo onye wati na byonzi kabisa na byonzi kwe murakoze ba bana
reka tubandanye ku murongo duha kajyo nabandi Masud turi kumwe ku murongo uduhamagaye uri hehe
je ndi mu ntara ya Cibitoke mugabo je cyo ntatahura kubera yuko igihugu cya Arabi Saudite n'igihugu gikurikiza amategeko ya Isilamu ya Korani ariyo Sharia iyo ariko aravuga kuva mbere ko ashurashuza abantu nanjye nkabanzi yuko ibintu byo gushurashuza mu bihugu by'Abarabu ikigo icyo kintu kugira ngo kikogwe mugabo je cyo ni nabyo ntatahura je aha mu Cibitoke hariho umuntu w'umudamu yaje muri Arabi Saudite tubana hafi nko ku metero ijana ariko uyo muntu yaheruka kuzina afise umugabo n'abantu yaragiye yaragarutse none ubu yarasubiyeyo bwaje numva rero nk'ibyo ngira ngo bose abo barabu batari babi cyane bose kuko je nabonye umubanyi yaraje kandi afise umugabo n'abana amarasubiya kandi muri Arabi Saudite none byo uvuga yuko ikibazo cyane none abo barabu bose bibabi icyo nicyo kibazo nanikize
none we mugenzi wawe utarava ku murongo uwo mugenzi wawe yoba yagiye nawe nyene mu buryo bwo gukora akazi ko mu nzu nkuko abo turi kumwe bari kubarabivuga
yego ni umudamu Jemaze asanzwe zenda ziri umugabo we je tubara n'umuntu w'umushoferi
yagiye gukora muri uwo mwuga
nyine yagiye gukora nk'ibyo hano kuko mu minsi yahera nta mezi ashikane adaherutse yaraje nkana arasubirayo none umuntu yoba amerewe nabi akonya akada mwari agasubirayo kandi ibyo bintu ngira ngo si bose
urakoze cyane Masud reka twakire na witwa Alice uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro
kibazo cyangwa icyumviro
yego ngomba gutanga icyumviro cy'iwanyu nakurikiranye iki kiganiro uko kimaze kugenda kandi si rya mbere kimaze guca ngaha kuri radio ijwi rya Amerika rero nguma numva yuko abo bantu baza barajanwa muri ibyo bihugu by'Abarabu ko bagenda babajana kubagira ibikoresho bakabagira nk'ibikoko cyangwa nk'ibyuma ntibafatwe nk'abantu ariko uko biri kose ndibaza yuko mu kugenda batagenda baraguruka barafise impapuro z'inzira bagenda batwaye nagomba jeho hanini ku nko gushimikira mu baje abantu bajejwe gutanga impapuro z'inzira muri PAF ko bohabera amaso bakaraba neza abo bantu baza baraka izo mpapuro z'inzira abaribo bakaraba kandi naho bagiye kuko bimaze kugaragara ko abantu baje muri ibyo bihugu by'abarabu yuko bagiye kumererwa nabi bakaba bakagaruka bamwe barabaye ibimuga abandi barataye akaranga kaba bameze nabi gushika naho biyumvira kugaruka mu gihugu cyabo bikanka kuko bidakunda nuko basokoroka no mu mazu barimo rero abo bo muri PAF bo dufashe cyane gose kugira ngo bafashe mu gukingira agateka kazira muntu na cyane cyane agakiteka k'umukenyezi n'umwigeme hanyuma nagomba gutera akamu kandi abigeme canke abakenyezi bajanwa muri ivyo bikogwa ko ahanini ndumva kumenga bitumwa n'ubukene canke ubushomeri bamwe n'abari ababamazemo igihe bwo kwihangana bakaronderera ubuzi aho buronderegwa kuko bimaze kugaragara ko ubuzi be nubwo nubwo bagenda babwiwe ibyo bagiye gukora bashitseho ntibabikore bwo kwihangana hanyuma Imana ikabafasha hanyuma abarongozi b'igihugu cacu nabo bakahabera amaso bakagaba cyane gose ama bakaraba ico abantu bari muri kino gihugu na cyane cyane bashomereye nk'ico bokora nko kurosa imitaha abantu bicaye muhira bashomereye kugira ngo boye kujya barajanwa muri ibyo bihugu baje kugirwa abaja iyo ntererano nagomba gutanga
turagushimiye cyane Alice. Ino ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko uno munsi ikiganiro twashimitse cyane cyane ku kumenya ubuzima uko bumeze muri ibyo bihugu bya Arabu. Dufise abari mu gihugu cha Arabie Saoudite mu kindi kiganiro kandi n'ubutegetsi n'abajejwe umutekano bajejwe imbibe mu Burundi barakunze kukivuga ko iki kibazo cyane kandi yuko bariko barafata ingingo zo kugira ngo bahagarike urudandazwa rutemewe n'amategeko rwa kiremwa muntu nabo nyine mu misiri imbere tuzogerageza kubahamagara nabo nyine batubwire aho icyo gikorwa kigeze uko cyifashe muri iki gihe ariko no munsi reka tubandanye tuganira n'ababigeme bifuje cyane cyane hanini gutanga impanuro kubifuza ariko bariyumvira kuja muri ivyo bihugu babasigurire bababwire uko babayeho uko ubuzima bugoye muri ivyo bihugu nkuko benshi bagiye barabivuga. Tugaruke ku murongo tuganira na Zainabu na Naira. Naira, ku kibazo cha Masudi cerekeye ugushirashuzwa kuvugwa muri ico gihugu naho umaze amezi atandatu yonyene kandi ukaba utigera usohoka muri iyo nzu urimwo hari ibibazo byo gushurashuzwa urumva kuri bagenza aho canke muri ico gihugu kubakoresha muri make yavuze ko amategeko ya Sharia ya Kiislamu abibuza cyane kandi abihana wewe kuri ico ubivuga kwiki
akoredi ata niye peke nimeshangaa sana niye peke ningali huko Burundi nilikuwa gani kifikia huko ni wacha Mungu kuanzia lakini sasa huko nukuri ushurashije kwa maana urahari nukuri urahari kandi baragenda imaka kuiji imaka kwa maana naenda imaka kuiji imaka mugao uzinifu huko kabisa uzinifu huko unakutana bosi akamufa tu mkodi kunguvu kunguvu ukaanga akakubwira ndakwica uko nasikia birahari kandi mu bagenzi biwacu benshi birahari n'ubu barafunze n'ubu barafunze ni benshi cyane n'ubu basa ni benshi n'ubu ndakubwiye bari ni polisi uko nasikia mpaka hizi nakwambia wako polisi mpaka hizi wanafungwa polisi yani waliamua kufanya nini kukimbilia kwa polisi waliamuaga kukimbilia kwa polisi kwa polisi wala hali kandi benshi benshi
na ila yari yatanguye na ila yari yatanguye vuga mu giswari yuko agishika muri ico gihugu yatangaye cyane gose kuko yavuga ko yarazi ko ari igihugu cubaha imana yuko ari abantu bakunda imana yuko kandi baja ni maka urugendo rutagatifu muri ico gihugu nyene ariko ko yasanze ubusambanyi buriho cyane kandi n'abakoresha barasambanisha abakozi babo bo mu nzu kandi yuko bafungwa cyane bahanwa cyane n'ubunya akavuga ko hariho abari mu minyororo bazira ico gihano ico caha nyene Zainabu nari nabwiye ko telefone yari yacitse ariko nize ko ibibazo bavyumvise Masudi yaravuze ati hariho umugenzi afise we yagiye aragaruka atabona ubuzima bwe bumeze neza kandi arubatse mu Burundi arakora muri uwo mwuga nyene murimwo ati bigenda gute ko mwebwe muvuga ko ubwo buzima bumeze uko kandi we uwo babana ku mametero ma Kenya we yageragaruka kandi akabona ubuzima bwe bumeze neza uko gushurashuzwa kuvugwa nivyo ico gihugu kirakurikiza amategeko ya Kiislamu nkuko yavuze akomeye cyane. Hello Zainabu.
Oui.
Uratwumva?
Ego murakoze. Ego ndabumva nubwo nabumva neza mugabo ndabumva. Kama kuri ico yabajije kubyerekeye kugenda no kugaruka. Hariho benshi mu mitwe yabo bamaze gushyiramo ko bategereza kuza ngaha muri kimwe gihugu kuronderera hamahera. Barataha kandi bakagaruka. Hari urubata ashitse ngaha amezi abiri kuva ngo yasubiye mu Burundi kumva kandi yagarutse. Ni benshi bama bagira ibyo bintu. Ni benshi cyane cyane rwose. Nabo bafungiwe muri Kenya hari abari baratashe kandi bari bagarutse. Kandi si kuvuga ngo baba batashe ngo batakukanye amahera cyangwa ngo batashe ngo batashe kubera ngo bahejeje kontra bari barasinyoye biba byarabananiye bakaba transfera bakabasubiza mu Burundi ariko bagasubira kandi bakagaruka guhindura igwinje numva rero ibyo bivuga ko cyane hama kubyerekeye kuvuga ngo gusambanywa ubusambanyi bwo waba uri ngaha muri kino gihugu si ubwo bwo kuvuga ngo barabatwara ahantu ngo kubagurisha ngo bakagutwara ku ibarabara si oya uruvu bwo gusambanya burinze buba buba bubaye mu nzu uri kurakoramwo bubera muri iyo nzu nyene uri kurakoreramo kandi rero kucerekeye ubusambanyi nabo bavuge kandi nkebura n'abakozi bene wacu bari muri kino gihugu iyo uba hose ugakorerwa amabi nkanye n'ukuri mu maboko ya polisi ukabivuga kuri polisi ko umukoresha wawe yagusambanije arahanwa.
Alo Zainabu. Telefone yabandanyije igorana gatoya Zainabu ariko turaza kumugarura avuga akajambo kanyuma. Reka twakire umunywanyi wa nyuma kumbure akanye katukundira twakire Jean Pierre uratwumva? Majambo make Jean Pierre turi kumwe?
Ego. Amujewe cyumvira nagomba guterera. Ko mfatiye ku majambo nigeze kumviriza umukuru w'igihugu yakwa Peter Nkurunziza yashikirije ku iradiyo avuga ko bashobora kuzoza bararungika abarundi hanze mu bihugu bitandukanye kugira ngo baronderayo ubuzi. Hanyuma gushika uno munsi urazwi igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe abantu barakenye. Rero umuntu amaze kumva ko agiye iyo hanze yoronka amaheranga nuko kumva ko amahera atari make ku kwezi kandi baza ko n'abarundi bize basubuze butandukanye ni bake baronka amahera ku kwezi. Rero amaze kumva ko yoronka amahera nk'ayo ku kwezi urumva ko haba harimo no kwiyahura kumbure. Ariko gihe cyo icyumviro cya nyamukuru nagomba gushikiriza ko ari uko ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ko bashobora kurondera abantu bakajya gukora ubuzi bwo hanze bafasha abo bantu bamaze gushikayo bakabakurikirana kuko nabo bigeme numvise yuko bavuga ko mu gihe hari umuntu abakurikirana nta ngorane bashobora kugira. Rero nk'ababigejwe cyane cyane ambasaderi nabo bakorana bo muri ibyo bihugu barimwo boza barakurikirana abo bantu kugira ngo bikunde ubwo buzi babukore atangorane bafise kuko bamaze kubagaragara yuko basaba bakurikira atangorane bagira kandi byofasha n'abarundi basigaye no kuko ayo maheri yo bayaronse barayarungika mu miryango yabo igashobora kwifununura.
Urakoze cyane Jean Pierre. Akanya katubanye gake tuko turaja ku musozi w'ikiganiro. Jean Pierre turagushimiye cyane rwose. Reka tugaruke kuri Naila na Zainabu bagira akajambo murantunga akajambo kanyuma bashikirije. Naila turagushimiye cyane rwose ku kanya waduhaye kuganira natwe. Akajambo kanyuma wabushikiriza mu ijambo ni gwa
yewe nuku ijambo rya nyuma ubuntu wese nuku umufasoni wese yifuza kuvino muri Arabie Saoudite no kwinda muhanuye yoshaka yosurura yoguma hiyo mu gihugu kiwa cy'u Burundi kweli vina kwambia Burundi hata kama tuko krize lakini tuko na maisha mazuri kwa kweli Basa neba anatuikane mwiki yetu, kama ni hiyo krize, tuvumilie hiyo krize, kama ni hiyo njala, tuvumilie hiyo njala. Kwa kweli ukwe, wananabahanura, wanduzi zangu, mkutini, mkutini, acha kila mtu mwenye yani anawazo kukua huko Arabi Saudi.
Urakoze chane.
Kukua shaka, yoguma hiyo mwurungi.
Urakoze chane. Na ila rafuga ati naho hari ibibazo vy'ubukene mu gihugu cy'u Burundi, ahanura umukenyezi umwigimore wese kuguma mu gihugu cy'amavukire, kuko ati ubuzima naho bugoye mwihangane, kuko ubwo bayemwo ntibworoshe na gato. Reka duha kanya na Zainabu, turagushimiye cyane gose nawe akajambo kanyuma cyo kuturasozera ikiganiro mu masegonda make.
Ego nanjye ndabashimiye je akajambo kanyuma no tekerera abantu ariko baratwumva. Nuko Jema mwenye wa njubwa kwa hiyo njila kufoka disijayo kwa mkuro ndere mtima mwuzi kwa Arabu. Ali mga hali mwuri, mari mwuri omani. Bo maza wagateka ana. Mungu wa mgihugi watu dukenye. Mkuri dukenye hindi kwa kari kwa wala mkuri kunda na kandi mkuri wala mkuri. Mungu mtima mhamu dukua wala mwani wali kwa wala kugiri.
Mungu
mbaba mwana yuko koko.
Zainabu, turagushimiye cyane kandi udutunge kajambo kanyuma karashitse. Ariko turashimiye abatwumva mwese mwari kumwe na Oriane Itanga Ishaka mu kiganiro muri Isanga. Turabashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma naho butaha.